kubwo mugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH Commission Nationale Independante des Droits de l'Homme mu Gifaransa yotegwa jyabana mu Burundi jyarenze haniro ni jya mbere uwo mugwi uhaguruka ukavuga ko ihotegwa jyabana jyabaje ndanse mu kiganiro wahaje abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Bujumbura uwo mugwi watangaje ko abana barenga 50 bakubaguwe abandi bagahohoteregwa ubuzima canke bakicwa mu kiringo c'amezi 6 aheze uwo mugwi wigenga wagateka kazi na muntu wavuze ko nka bose bari munsi y'imyaka 13 kwa benshi bishwe mu buryo budasiguritse abandi bakanyuruzwa n'abarezi mu ngo utanga karorero ku mwana wo ku musozi Munagana muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi yivye ivyo kujya mu nkono y'umubanye kundwa heze umuvyegi wiwe mu kumuhana akamuturira kuboko kw'iburyo mu kwezi kw'11 umwaka uheze naho umwana w'imyaka 5 yarakubiswe harasenzikarizwa ubuzima na mukase ahitwa ku interekwa karitse Gihosha mu gisagara ca Bujumbura mu matohoza y'uwo mugwi kandi mu kwezi kw'8 grenade yaratewe muri karitse ya Gahahe kwibarabara 11 muri komine Mutimbozi ntara ya Bujumbura gica abana 3 hamwe n'ibindi uwo mugwi uvuga ko ukiriko uratohoza ko uwo mugwi CNIDH uvuga ko iryo hohotegwa rikabije Consolata Bimana nicegera curongo uwo mugwi
nta muvyeyi umurezi cyangwa umwigisha arekuriye guturubika cyangwa guha abana ibihano bisinzikaza ubuzima bwabo kubaheba cyangwa kutabitaho bikwiye umugwi w'igihugu CNIDH usavye abanyagihugu bose muri rusangi abavyeyi abarezi abarongozi b'amashuri n'abandi bose bajejwe gukurikirana abana ko bomenya ko uhohotera agateka k'abana ari icyaha gihanitse umugwi w'igihugu wigenga CNIDH urasabye abategetsi bo mu butungane no mu gipolisi bajejwe kubahiriza agateka k'abana kwitunganya kugira bafate ingingo zose zikenewe kugira ayo mategeko akurikizwe kandi yubahirizwe
mu kwezi kwa gatandatu mwaka uheze urunani FENADEB rw'amashirahamwe yigenga aharanira agateka k'abana mu Burundi rwabwiye ijwi ry'Amerika ko agateka k'abana barenga 50 kari kamaze guhohoterwa kuri abo hiyongera ko abarenga 200 batwawe gukora ibikorwa biruhisha cyane cyane muri Tanzania bakuwe mu ntara zo ku rubibe n'igihugu cy'u Burundi ku mwaka uheze Isidore Ntetruye umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu muri FENADEB yabwiye ijwi ry'Amerika ari Bujumbura kugwa rufatwa nk'urudandazwa rw'abana
nk'ikomine yarengeje urugero mu minsi heze ni mu ntara ya Rutana ikomine itwa Mpinga Kayove abana bashika 163 bose ahanini ari abahungu bakekwa ko baba bagiye gucingira mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Cibitoki nk'akarorero abana barenga 3,270 mu ntara ya Cankuzo hari abana baba 1,900 nabo nyine bahebye ishuri turavye aho baherereye tukaraba ibigirirwa muri izo ntara nayo makomine tugaraheza tukiyumvira yuko abo bana bashobora kuba bahebeshejwe amashuri n'abo bantu babahenda ngo bazobaronderera akazi ugasanga bajanye n'abo bantu babagurisha bakababwira ko bazoronka amafaranga menshi abo bantu rero bibipfa mutima bagurisha bene wabo mu bihugu bibanye bariho mu Burundi
umugwi w'igihugu jeje wagateka kazi na muntu nawo wavuze ko uri kurakenguza neza mu gihugu cyose ingene ico gisata cifashe
umugwi w'igihugu wigenga CNIDH waratanguye kugira amatohoza yo kumenya ibituma nyakuri zihohoterwa ry'agateka k'abana mu ntumbero yo gushikiriza raporo leta no guhimiriza abene gihugu kubahiriza no gushingira agateka k'abana mu kurangiza abantu bose bifuza gushikiriza inkuru zijanye n'ihohoterwa ry'agateka k'abana ko bokwitura ibiro by'umugwi w'igihugu wigenga CNIDH biri igitega Makamba Ngozi no ngahanyene ku cicaro cya CNIDH canke bahamagare ku nimero 22, 21, 21
amashyamba yigenga asaba uwo mugwi kugira inama leta ingene abafatiwe muri bene ivyo vyaha bahanwa bimwe vy'akarorero kugira ngo bituzwe burundu Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.